Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Ndabahaye mwiriwe bakunzi mwese baradio Nzamba gatera kawe sangwe kaze muri ano makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera turi ku munsi w'Imana n'igenekezo rya gatandatu gitugutu mwaka w'2024 amakuru makuru makuru yaranzwe n'inondwi mukamashikizwa na jewe Jean Baptiste Bireha
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ana makuru yaranze inondwi twahere mu yavugwa mu gisata cha politike amatora ngo ariko ategugwa mu gihe igihugu uno musi gitekanye ibyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije ku munsi wa kane mu nama yagiranye n'abaserukira imigambwe itandukanye Evariste Ndayishimiye akaba yabyishimiye mu gihe amatora yabashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine azoba umwaka uza tumukurikire
abinjira mu Burundi bose barabona yuko ari igihugu kimeze neza gitekanye kandi turabyumva niba ariko abivuga barashima yuko igihugu cy'u Burundi cyasubiye ku murongo turahabe tugire tukacira na barahinga kugira ngo barashimira nk'abanyapolitiki kubona hasigaye amezi make ngo habe amatora akaba bakari mu mpore iki ni kintu gikomeye cyane n'abari nyuma bose bati abandi b'abarundi twaba tubona rero nta kure kuri cyiza kwafasha nicyo gituma tugoma turaba ikintu cyose cyakorwa mu mezi
umugambi w'amatora ntawo uvuga kuri kugenda neza mu mahoro mu gihe hari ingoro z'imigambwe imwe imwe zikibomogwa amahera atozwa ku nguvu agenewe gushigikira umugambi CNDD mu matora hamwe n'abajejwe intwaro bakibangamira ibikorwa by'imigambwe imwe imwe bivugwa na Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka rugwanya akabi n'akarenganyo ajena kubwiwe umukuru w'igihugu n'abaserukira imigambwe bari bakwiye nyabuna kuganira ku mategeko arangwamo utunenge dushobora gutuma amatora agenda nabi tumukurikire
hirya no hino turumva ku by'ukuri ingoro z'imigambwe imwe nka za Frodebu zibomogwa turumva hirya no hino amahera atozwa ku ngo ku nguvu agatozwa n'abari ku mugambwe uri ku butegetsi kandi ku by'ukuri bakayatoza no kuba bahiganwa urumva uwo muhiganwa amahera yiwe akoresha kugira ngo agutsinde ukagomba kuyamwaka kugira ngo umutsinde urumva yuko ku by'ukuri byo bitumvikana ibyo sibyo biranga integurwa ryiza ry'amatora jewe nari niteze yuko mbaza kuvugana ku bijyanye na evaluation du processus nuvuga bakaraba aho ikiringo cy'amatora kigeze nuko kiko kiragenda neza haba mu by'amategeko mu byo ubugwane by'amahoro n'umutekano ko biri ko bigenda neza kuri bose cyane cyane hari amategeko tuzi yatameze neza turazi ko hariho tubita confidelua aha cyane cyane amategeko abiri rya tegeko rigenga amatora hamwe na rya tegeko rigenga iby'intara shasha n'amakomine mashasha n'imitumba mishasha cyo bita loi de découpage territorial ibyo turabona yuko bifite ingorane nini kubera nk'umugushira mu ngiro rya tegeko rishasha rigenga amakomine n'intara rishasha rijya ntibavyitondeye neza ntibiraja mu ngiro rero neza hariho rero na rya tegeko rigenga amatora ridashobora gukunda mu gihe ririya rigenga intara n'imitumba bishasha ritaraheza kuja mu ngiro rero aba nk'akarorero hariho nk'ibijanye na karanga muntu aya pasiporo mu gihe batoba barabitorera umuti kandi nta kundi kubitorera umuti ubu no gushiraho itegeko rishasha ribigarukana kuko bijya izo byose byarataye agaciro itegeko rishasha ryarabiteje agaciro
kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gitugutu amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe abageze mu zabukuru. Leta y'u Burundi yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko iriko irakora utwigoro twinshi mu ntumbero yo gufasha abantu. Mu itangazo ryiwe umushikiranganji yajejwe agateka kaje na muntu Imede Sabushimike yamenyesheje mbere ko hari itegeko ririko rirategurwa rizokingira abageze mu zabukuru. Tumwumvirize.
Leta y'u Burundi iramaze kurangura ibitari bike mu bijanye no gukinga hamwe no gutenganiza kazoza keza abenegihugu abageze mu zabukuru badasigaye inyuma. Aha tuvuga nk'ibi bikurikira: kugiranira amasezerano n'ibigo canke amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru, ibyo bikaba bituma tubaha agafashanyo kumwaka kumwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi, ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gusabwa. Kugendera ibigo byitaho abageze mu zabukuru tukabironsa ibifungurwa n'utundi twankenerwa, gushigikira imigambi yo kwiteza imbere y'ibigo n'amashirahamwe byitaho abageze mu zabukuru, gushyiraho umunsi mukuru wahariwe gushyikirana mu kibano kuva muri mukakaro umwaka w'2018, kuvuza ku buntu bantaho nikora bageze mu zabukuru, kwemeza amasezerano ya Afrika yo kwitaho abageze mu zabukuru, kuvuza ijana ku ijana abakukuruke bakoresheje mitweli y'abakozi ba leta n'ibindi. Naho tudondaguye ibitari bike leta ikorera abageze mu zabukuru, nitwo kwirengagiza kandi ko hakiriho abageze mu zabukuru atari bake bugarijwe n'ibibazo bitandukanye bijanye no kuronka ibyankenerwa byo kubaho neza mu buzima bwabo bwa misi yose, aho ndetse hariho nabo tukibona bagifise agatima ko gusegerereza. Kuri ibyo bibazo byose, leta y'u Burundi yiyemeje kubandanya ikora uko ishoboye kose kugira ngo buke buke abageze mu zabukuru bagende bagira umwizero, gucyo babone ko kuramba atari umuvumo ahubwo ari umugisha. Mbere hakaba hariko harategurwa n'itegeko ryo gukingira abageze mu zabukuru.
Naho biruko midogo ni myinshi makukuru ke bahoze bakora akazi ka leta mu Burundi bavuga ko bari mu bukene butagira izina kuko udufaranga twa pansiyo baronka ari ntica ntikize kuko buzima bwazimbye. Bidoga kandi bavuga ko haize imyaka ine barindiriye ishigwa mu ngiro y'ibyo umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye yabemereye, ariko amaso yaheze mu nzira igihe yarahira kurongora igihugu. Yari yabemereye kuduza agafashanyo baronka. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbono.
Abo bakukuruke bavuga ko uwo munsi mukuru uje bari mu gahinda kadasanzwe kubera ubukene barimwo bwokora amakara. Ibiciro byaraduze, utwo baronka tukaba tudashobora kubabungabunga kuko ari ntica ntikize.
Umunsi ushitse mu gihe abageze mu zabukuru mu Burundi babayeho nabi cyane, usanga imiryango yarabahevye, igihugu cyarabahevye, ugasanga bari mu gahinda katagira izina. Uyi abagiye mu zabukuru bari barumvise iyo ngingo, bari baguma bitega ko bizogenda neza, none ubari mu gahinda, mwiheburo, ubukene mu nzara, igihugu uragikorera mugabo hagera ko usanza kirasha kiguhindura ukaja guhohera. Ibi birateye isoni, ariko nabo nyene bokwibuka ko nabo nyene bazosaza. Nibabona uwo munsi bameze neza, bokwibuka ko bazosaza kuko iyo ngingo nabo nyene yarabaraba, iraba bose, iraba bamwe nabo nyene baraba, ngo bubu ntaco ubu bariko barengeranya amatungo y'igihugu bikubirako, ubu urabona yuko batazugira ubusaza bubi.
Ngo birababaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu yemera ibintu ntabikore, bakamusaba ahubwo ko yokwikubita agashi, ikiringo ciwe ntikize gihere adashize mu ngiro ivyo yemeye.
ugiugu yako kuitagashi manda yuko yako kurangia naone kwa tuzo kumugiugu yavuziki no kila kila itegeko yini mino taka mara mazalete yiniso yako kuitagashi imanda ni muherani atasite mungi yuko ingwari yari meye amakunga kurangi yito walivu fangi hoho yomite isani zai mamaj yuri nda huwe yabani wa mwidoge
tubi uteko umukuru igihugu barizito ndaishimiye mugihe yari kwa rarahira harahezi miakine yari yavuzeko nimiburi iburi abakukuruke bazohora baronka agashiru kabute kangana n'umushahara wa nyuma bari bagezeko bakiri mu kazi. Inzamba
amakuru makuru yaranze inondwitse yabandanije mu gisata cagateka kazi na muntu. Kaminuza ya Namur mu Bubiligi yaratanze agashimwe yitiriye Dr. Honoris Causa ku mwaka w'2024 kumenyesha makuru Bob Rugurika arongoye radio ijwi ry'abanyagihugu RPA hari ku munsi wa mbere. Akaba ari mu bantu bane bagize uruhara rudasanzwe ku isi mu guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu atawukumiriwe. Ngo kubona Bob Rugurika aronswa ako gashimwe ngo n'ikimenyetso cy'uko amakungu akarukiranira hafi ibiba mu Burundi. Bob Rugurika avuga ko ari intsinzi ku Barundi bose batotejwe n'ubutegetsi, agahamagarira ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro gusenyera ku mugozi umwe. Tumwumvirize.
Kubona uno munsi abantu nk'iyi kaminuza bakorana bakavuga bati nyabuna bariya abantu barakwiye agashimwe, barakwiye abantu bo batera intege, n'ikimenyetso cy'uko amakungu azi ibibera Burundi, kandi n'ikimenyetso cy'uko bazi ko twebwe dukorera ukuri, ko turiko dufasha igihugu. Buriya naho badutuka, naho bamara ko batwambika ibara, naho batwita ibintazi bakatwita abansi b'igihugu, twebwe twanka amafuti ijya leta ikora nayo igihugu cyacu tugifite mu mutima, nicyo gituma tukigwanira. Ibi rero baraye baduhaye iyururu papuro rwa umutsindo rwa Dr. Honoris Causa, no kuvuga yuko n'abantu bagira bataba abantu bakwicubahiro, aba bantu bakwiye yuko amakunga amenya ko ibyo bakora ari byiza. Iyi rero ni intsinzi ku Barundi bose batotejwe n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa CNDD-FDD. Ni intsinzi kuko amakunga asubiye kutwereka ko ari kumwe natwe, amakunga asubiye kutwereka ko bashimishwa n'ibyo dukora. Ibi rero abaharani agatya kazi na muntu bose mu Burundi, abarundi bose batoteje n'ijya ntwari ya CNDD-FDD. N'ukuri akanakaje ko kubinedererwa nibyo urupapuro rw'iteka rwahawe jewe, ariko baruhaye uru rugamba dukora, baruhaye abamenyesha makuru bose bari kubaharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Abamenyesha makuru bose batotejwe n'ijya ntwari, narabivuze kuva kera, kanakaje ko kuvyishimira twese, hanyuma tukabandanya dufatanye mu nda, tukabona yuko amakungu aturabisha amaso, barazi ivyo dukora ko ari vyiza. Hasigaye ko twebwe twenyene ari twe dushobora kubona ingene ivyo dukora vyose dukwiye gushira hamwe inguvu, tugashira hamwe tugafatana mu nda. Jewe ndazi neza yuko mu Burundi ineza izotsinda ikibi. Ku isi yose niko vyame, ineza yama itsindi kibi. Rero nagomba gusubira kushima, nshimira kandi abarundi bose, abarundi bose bakunda ibi bimenyesha makuru vyacu bikorera mu buhungiro, abarundi bose bama bariko baraduha makuru, abarundi bose bama bariko baradushigikira mu buryo butandukanye, akanako nakajyo kabo kukubona yuko ivyo bashigikira, ivyo bakunda n'ukuri ari ibintu byiteka biteye igome.
Nayo mu gisata kije n'amagara y'abantu mu gihe ingwanda y'umugera wa Marburg Israel ibonekeje mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baragabisha. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Badahana amyesha ko iyo ngwanda ikaze cyane, ngo naho itaratogwa mu Burundi abanyagihugu bakwiye kubandanya bayikingira mu kwisunga amabwirizwa ajanye n'isuku. Tumwumvirize.
Muri iyi minsi Turiko turumva ko igihugu kibanye cy'u Rwanda cyatewe n'ikiza gikomoka ku mugera bita Marburg, kandi ayo makuru aremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ONG. Iyo nayo ni indwara yandukira cyane kandi yica n'ingoga. Umuntu yandura cyane cyane mu gukora ku maraso cyane ku bindi bintu byose by'amazi bisohoka mu mubiri w'umuntu yamaze kwandura uwo mugera, cyane tukayandura mu gusangira ibikoresho cyane ibyambarwa byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye uwo mugera ashobora kumara iminsi itatu gushika ku minsi 21 atakimenyetso arerekana ariko ashobora kwanduza uwo mugera. Ibimenyetso biranga iyo ndwara ni ibi bikurikira: ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe cyane, kudahwa cyangwa gucibwamo, kuvirirana amaraso mu binyigishi, mu mazuru cyangwa mu bihimba by'irondoka, kubabara mu mugongo cyangwa umubiri wose, kudahwa n'ibindi. Naho mu gihugu cyacu icyo kiza cya virusi ya Marburg kitarahashika, kubera ko igihugu cyacu gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda, turemeza ko na twebwe icyo kiza kitugeramiye, ari nacyo gituma tubwirizwa kuri kanuni. Nicyo gituma rero duhamagariye abantu bose baba mu Burundi gushyira mu ngiro ingingo zo kwikingira no gukingira abandi kugira ngo icyo kiza ntigitwinjirane. Izo ngingo nazo ni izi: kwirinda gukoranako cyangwa kuramukanya duhana iminwe, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda gutizanya ibyambarwa, gushikiriza inkuru n'ingoga abajejwe ubuvuzi igihe tubonye ubufite ibimenyetso by'iyo ndwara. Ni kandi kwitura byihutirwa ivuriro rikwegereye mu gihe wibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara. Twagomba kandi dusabe ko ababa mu Burundi bose borema, kuko igihugu cyacu kiriko kiritegura bikwiye mu gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo icyo kiza ntigitwinjirane.
Nino ngaha rero duce dusozera amakuru makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera. Ndabashimire mwese mwariko muradukurikira kuri mikro mwari kumwe na jewe Jean Baptiste Bireha, mugire ijoro ryiza na gahwane.
Ngije nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.